izo ntarukwa zitatu zihana imbibe n'igihugu kibanye cyo Rwanda. Bamwe mu banyagihugu bazibamwo bavuga ko imirongo y'amaradiyo harimo na radiyo y'igihugu idakora neza, ibyo ho bituma hari amakuru batamenya.
Ubu hariho ubushye bumwe bumusanga iradiyo idafata neza, byo babyiza bongeye ko kuburyo umuntu ategeza kumvira iradiyo ahari hose.
Kubijanye n'ibice bitumvikanamo amaradiyo mu Burundi, Metode Niyondiko, umuyobozi w'iradiyo y'igihugu kuri mikro z'abakunzi bacu kuri uyu wa gatatu, yavuze ko mu minsi ya vuba bizotorerwa umuti.
Ahantu iradiyo nkuru itarashobora gushika, twavuga nko mu bice byo mu buraruko bw'igihugu nko mu Kirundo, mu Kayanza n'igice cya Cibitoke, ariko twababwira yuko inzego zibijeje ziriko ziragerageza kugira ngo turonke ibikoresho amasoko yaratanzwe, tukizera yuko vuba cane bizoba vyagiye mu buryo aho iradiyo nkuru igizwe idashobora gushika muri ico vyose gihugu.
Oscar Nzohabonayo, umuyobozi mukuru wo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, ari mu kiganiro c'ikibiriraho cabereye ku nzu y'abamenyesha amakuru iri Bujumbura, ari naho hahimbarijwe umunsi wahariwe radiyo, yavuze ko iradiyo ari kirumara muri kino gihe, haba kuwize n'utaciye ku ntebe y'ishure.
Guhimiriza abantu imyifato nziza yo baranga kugira ngo bashobore kuja mu iterambere, harimo kubakemura biciye mu biganiro, biciye mu makuru n'ibindi. Navuga rero yuko uruhara rw'iradiyo ari ntangire cyane cyane mu mibereho y'abenegihugu no mu mibereho mbere y'abarundi.
Ikindi abo bumviriza amakuru mu Burundi bavuga ni uko amakuru aca ku maradiyo atandukanye atagifite akanovera nka kera. Bemeza ko hari ibyo babona ko abamenyesha amakuru batinya kuvuga. Abo bumviriza amakuru bari mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu hagati.
Oya, na ka kera niko kari byari bifite akanovera kera, nayo warawusanga wibiriye mu ibarabara cy'akavahe usanga arakorokeye kumenyesha amakuru ko waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata.
Sinzi ko ari kubera abategetsi, sinzi icyo bivuga ko ahandi bya kera n'iby'ubu si kimuraze byatandukanye.
Bavuga ko bace bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicaho byose bataba babyizeye.
Twebwe dukoresha mu bintu by'ama rezo sosiyo kuri Facebook, mugacumviza amakuru y'amaradiyo yose ajya avuto ku iradiyo kuri rezo sosiyo barayanoganza neza. Kenshi amakuru uza gusanga yavuze ku maradiyo no kuri rezo sosiyo barayavuga ariko ntibayavuga cyose.
Nabonye babivuga amakuru ariko iradiyo irya ngurukana bumenyi rumba barabikwira ukabibona nyine kuno bimeze gutya
ku mbuga anya kine ko umuntu yayungura akamenya y'ukuri.
Ikindi bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga cofasha mu gukoresha ubumenyi bwabo ni uko amaradiyo yokora mu mwidegembyo, kuko byotuma baronka amakuru yuzuye kandi yizewe.
Nuko waba kwidegembya ku binyamakuru bigatoza amakuru hirya no hino bisanzuye. Amaradiyo ni menshi kandi ntibarondera amakuru cyane nkuko yaronderwa kera. Hanyuma hari akundwa n'abanyagihugu batakiriho.
Harahize imyaka ya baba icumi leta y'u Burundi yugaye amaradiyo atandukanye yasamiranira mu byuma bya FM mu ntara z'igihugu. Ayo kandi arimo na radiyo y'ijwi ry'Amerika ndetse na BBC. Amwe muri ayo yakorera mu Burundi yagiye afungura imiryango hanze y'igihugu aho abayarongoye bari mu buhungiro. Basigura ko hakorera muri iki gihe bashobora gushikiriza ibiganiro n'amakuru ku Barundi baba mu gihugu imbere no hanze yacu hakoreshejwe imbuga hwaniro. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bahagarariye ayo maradiyo baribwira ko bakora mu buryo butaboroheye ariko bakagerageza kugumana umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Jean Philibert Karangwa arongoye radiyo Peace FM ijwi ry'ugwaruka ikorera i Hamburg mu Budage.
Ushitse mu bihe bidasanzwe aho twateshejwe igihugu aho radiyo itagira aho ikorera, aho iradiyo zaturiwe, iradiyo zaburabujwe, mugabo inyuma y'ibyo byose naho turi mu buhungiro tukaba twagerageje kongera ukuntu tubandanye tumenyesha amakuru na cyane cyane ko bimenyesha amakuru amaradiyo yigenga yarahejeje guturigwa. Ni byoroshye kubera ko dukora mu kinyegero, mugabo turakorana n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi, aba ari mu mugambwe uri ku butegetsi niho baheza bakaduha ayo makuru hamayo inkuru abantu bayihuriye ko ari batatu bane ugakurikira n'ibyandikwa n'ibindi bimenyesha bakuvuga hirya no hino tuheza tukaronka makuru mwe nayo hamatuka yashikiriza abarundi
uyu munsi wahari radio ku isi uba kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri buri mwaka wahawe icivugo kigira kiti radio n'imihindagurikire y'ikirere mu Burundi naho bawuhimbaje ku kivugo kigira kiti kanse ki radio iterambere ridakumira n'ikibanza cayo mu gihe twimirije amatora ubushikiranganje bujejo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru bukaba bwatangaje kuri uyu munsi wahari radio ko bumvirize radio mu Burundi bagera ku bice 85% ku ijana Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.